Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ndabasuhuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu ya mu gitondo. Uburundi bwafunze imipaka yabwo n'u Rwanda guhera kuri uyu wa kane.
Ni umunsi twafunguye imipaka kandi nzakubwira nta ndenga ingo yafashe. Yabiye mu byumbe nagiye kuvuga ngo nkingo n'impaka se nyine cyangwa kanyaru ngo yiye mu Rwanda cyane.
Uyu ni Martin Niteretse, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu u Burundi. Muri aya mezi atatashize uruzi rwa Congo rwaruzuye ruteza imyuzure yatwaye ubuzima bw'abantu barenga 300 muri Congo Brazzaville na Congo Kinshasa. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ejo yavuze ko igihugu cye kitazahagarika ibitero kuko byateza umurindi Uburusiya bahanganye. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri aya mezi atatashize uruzi rwa Congo rwaruzuye rurarengerwa ku rugero rutigeze rubaho muri iyi myaka irenga 60 ishize. Rumaze guhitana abantu barenga 300 muri Congo Brazzaville na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kudategura neza ibishushanyo mbonera by'imijyi n'ibikorwa remezo bidafite ingufu byatumye ibihugu bimwe byo muri Afurika bishobora kwibasirwa n'imyuzure nyuma y'imvura nyinshi yagiye irushaho kugwa biturutse ku ihindagurika ry'ibihe. Ferry Mowa, inzobere mu bijyanye n'amazi y'inzuzi mu buyobozi bw'imigezi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yavuze ko ibiro bye mu kwezi kwa 12 byagaragaje aho amazi azaba menshi biburira ku bijyanye n'ikibaya gishobora kwibasirwa n'imyuzure mu murwa mukuru Kinshasa kiri hafi y'uruzi. Mowa yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ko kuri uyu wa gatatu amazi y'uruzi yageze kuri metero 6.6 na santimetero 20 hejuru y'igipimo cy'ayo mu nyanja. Habuzeho gato ngo agere ku gipimo cyayo cyo mu 1961 cyari kuri metero 6.6 na santimetero 26. Minisitiri ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yavuze ko ibice byinshi bituranye n'umujyi hutuwe cyane wa Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo byabayemo imyuzure kimwe no mu ntara zirenga 12. Abantu hafi 300 barapfuye kandi ingo 300 zahuye n'ingaruka z'imyuzure aho amazu abagirwa mu 100 yasenyutse nk'uko minisitiri yabivuze mu itangazo ryo mu cyumweru gishize. Mu gihugu gituranye cya Repubulika ya Congo, umurwa mukuru wacyo Brazzaville nawo uri mu nkengero z'uruzi, abantu byibura 17 bahitanywe n'imyuzure mu bice 8 bitandukanye harimo n'umurwa mukuru. Aha naho ingo 60 zahuye n'ingaruka z'imyuzure. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuri uyu wa kane yavuze ko guhagarika ibitero mu buryo ubwo ariko bwose byafasha Uburusiya gukaza ingufu zabwo za gisirikari no kugaba ibitero byo kuzimanganya igihugu cye. Inkuru imugezwaho na Fidel Niyongabo.
Perezida Volodymyr Zelensky yatangaje ko amakungu adakwiye guha agahembo Uburusiya. Yatangaje ko ingwano y'igihe kirekire atari ikintu cyiza ku gihugu ciwe. Perezida Zelensky yabitangarije ari mu gihugu cya Estonia, aho yari ku mugwa mukuru w'ico gihugu Tallinn. Yagendeye ico gihugu avuye muri Lithuania. Zelensky ariko agendera ibihugu byo mu karere ka Baltic. Ni mu ntumbero yo kurondera ko igihugu ciwe gishyigikirwa mu ngwano kirimwo n'Uburusiya. Perezida wa Estonia Ala Karis yavuze ko ibihugu bicuditse na Ukraine vyotegeza kubandanya biha ibigwanisha ico gihugu. Yavuze ko ibihugu vyo mu burengero bw'isi bikwiye kurekurira Ukraine gukora ibitero ku butaka bw'Uburusiya ikoresheje ibigwanisha ivyo bihugu vyayihaye. Perezida Karis yavuze ko ibihugu bicuditse na Ukraine bitegerezwa kumva ko mu gihe c'ingwano ibitero mu bibanza bya gisirikare by'umwansi ari ngombwa mu ntumbero yo kugabanya ingufu z'umwansi. Ariko umugwa mukuru wa Estonia Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasuye gusaba ko igihugu ciwe cemeregwa kwinjira mu ishyirahamwe ryo kwibona abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN. Yatangaje ko igisirikare cy'igihugu ciwe cokomeza ingufu z'iryo shyirahamwe.
Igihugu cya Iran ejo cyatangaje ko ingabo zacyo zafashe ubwato bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika butwara ibitoro mu kigobe cya Oman. Fidel Niyongabo abaye inkuru.
Itorokanizo ry'amakuru rya Leta ya Iran Fars ryatangaje ko igisirikare kigwanira mu mazi y'ico gihugu cyafashe ubwato butwara ibitoro bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mazi y'ikigobe cya Oman hisunzwe itegeko rya sentare. Itorokanizo ry'amakuru ryatangaje kandi ko Iran yafashe ubwo bwato Saint Nicholas inyuma y'uko Amerika isahuye ubwato butwara ibitoro bwayo mu mwaka urangiye. Ingingo ya Iran yo gufata ubwato Saint Nicholas ibaye inyuma y'indwi zitari nke z'ibitero by'abagwanyi b'abahuti basigikiwe n'ico gihugu ku mato mu kiyaga gitukura. Bavuga ko ari mu ntumbero yo gushigikira abanyapalestina mu ntara ya Gaza mu rugamba barimwo rwo kugwanya Israel. Ibitero by'abagwanyi b'abahuti byaratumye haba impungenge ko inteko ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenzura amazi y'ikiyaga gitukura zishobora gukora ibitero byo kwihora kuri abo bagwanyi cyane cyane inyuma yo ku rwego rwa ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi ku munsi wa gatatu rutoye ku byerekeye kwiyamiriza abahuti.
Abacamanza mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera kuri uyu wa kane batangiye irahe mu Buholandi iminsi ine yo kumva ibirego Afurika y'Epfo irega Israeli ko yakoze jenoside mu ntara ya Gaza. Fide Niyongabo aratubwira ibindi.
Abo bacamanza kuri uyu wa kane batanguye kumviriza iminsi ibiri y'urwo rubanza washingishijwe na Afurika y'Epfo aricyo gihugu cagiriza Israel ko yakoze ihonyabwoko mu ngwano ikikora mu ntara ya Gaza. Afurika y'Epfo isaba sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane gusaba ihagarikwa byihutirwa by'ibitero Israel iriko irakora mu ntara ya Gaza. Mu rubanza Afurika y'Epfo yashingishije isaba kandi sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane gukurikirana Israel kubera yarenze ku masezerano mpuzamakungu agwanya ihonyabwoko no gukora ibishobose byose kugira ngo abanyapalestina mu ntara ya Gaza bakingirwe mu buryo bwose bushoboka byihutirwa. Afurika y'Epfo ivuga ko abanyapalestina babandanya kugera migwa n'ibikorwa by'ihonyabwoko. Israel yarateye ivyatsi ivyo birego yavuze ko bitagira ishingiro. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ku munsi wa gatatu yatangaje ko inteko za Israel ziriko zikora ibishoboka byose kugira zirinde kwica abasivili. Yagirije abagwanyi b'umugwi Hamas ko bakoresha abasivile nk'inkinzo. Netanyahu yavuze ko Israel iko igwanya abagira iterabwoba bo mu mugwi Hamas ko itari mu ntambara n'abanyapalestina. Yavuze ko muri urwo rugamba barimwo bisunga amategeko mpuzamakungu.
Guhera kwa gatandatu minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi azagenderera ibihugu bine bya Afurika birimo Misiri. Fide Niyongabo arakomeza.
Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP ryatangaje ko atavyinshi byatangajwe ku byo Wang azoganira n'abategetsi ba Misiri igihe azoba ari mu rugendo muri icyo gihugu. Mara perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yasabye ko haba ikoraniro mpuzamakungu rigenewe gutorera inyishu intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Urugendo rwa Wang mu gihugu cya Misiri ruzoba rukurikiye ubwo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken ategekanije ko abonana na perezida Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri ku murwa mukuru Cairo mu bindi biganiro bigenewe guhagarika ibitero Israel iriko irakora ku mugwi Hamas. Urugendo rw'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubushinwa Wang Yi ku mugabane wa Afrika ruzomujana kandi muri Togo na Cote d'Ivoire kuva ku itariki 13 gushika ku ya 18 z'ukwezi kwa mbere. Inyuma yaho Wang azogendera ibihugu bya Brazil na Jamaica gushika ku itariki 22.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Arakoze Fide Niyongabo mfashije kuyabagezaho. Tugenda nto mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Duhere mu Burundi. Mu nama y'umutekano yahuje ministri w'ubutegetsi bw'igihugu n'abayobozi bashinzwe umutekano mu ntara ya Kayanza yamenyesheje ko imbibi z'u Burundi n'u Rwanda zifunze guhera kuri uyu wa kane. Inkuru irambuye tuyibaza Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda.
Mu nama yahuje umushikiranganji Martin Interetse n'abajejwe intwaro guhera kuri Buramatari bamusitanteri bose be n'abarongoye Amazone mu ntara ya Kayanza tutibagiye abarongoye abandi mu gipolisi. Uwo mushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu umutekano w'igenambere rusange yamenyesheje ko Leta y'u Burundi yahagaritse imigenderanire bari bafitaniye n'u Rwanda. Yaciye aboneraho kumenyesha ko imipaka yose u Burundi busangiye n'u Rwanda yugawe guhera kuri uno wa kane. Ntitwashoboye kuronka uwo mushikiranganji kugira amenyeshe abarundi n'amakungu nimba imipaka yugawe ariyo ku butaka, mu mazi no mu kirere. Mu majwi dukesha abari bitabiriye iyo nama yamenyesheje ko batashobora kubandanya bagenderanira n'igihugu kibitsa abansi b'u Burundi atakindi barota taruguhekura u Burundi.
N'umunsi twavuga imipaka kandi uzakugenda ntadenga ingo yafashe yabiye mu byumve ntagiye kuvuga ngo nshingo nemba kasenyi cyangwa kanyaru ngo ngiye mu Rwanda cyane abibaho ntaho dukeneye n'abari bari ngaho gatatu twabirukanye nabo bose kubera twasanze dufise umubanyi mubi Paul Kagame umubanyi perezida w'u Rwanda twarahagaritse imigenderanire nawe zikaba ziyihamye kuko afise imigambi yatomoye niwe abitaka inkozi z'ibibi zononera abarundi nka zose zicimwe.
Iyo migenderanire mibi ivugwa n'umushikiranganji n'Interetse yemejwe kandi na Buramatari wa Kayanza Koloneli Kishayo Rahimi. yamenyesheje muri iyo nama ko umutekano mu ntara rongoye ku rubibe ihana n'u Rwanda utifashe neza na gato buramatari shayo n'abarongoye mu ntwaro bamenyesheje muri iyo nama nk'uko abari muri iyo babwijwe rya Amerika ko kese ibyo byashitse ku rubibe Kayanza ihana n'u Rwanda muyandi makumine iyo ntara hatekanye
ningabo z'u Rwanda zarenze rubibe gatoyi hanyuma bahura n'umwene gihugu baramo kubagura cyatsubira inyuma ariko nta cyane onesaye kuko ingabo z'u Burundi zari zihaciye turiko turakizura dukizura yuko babara amasota b'u Rwanda bari baje gutata kugira baraba ingabo z'u Burundi zoba zikamangamiye tunavuga yuko ubwo bw'intara nta migenderanire ikomeye n'indongozi z'u Rwanda kuko twabonye cya kamaro kuguma tugirandira imigenderanire ariko tubona yuko bariko baratwimba
musi ntara zihana urubibe n'u Rwanda nka Ngozi na Kirundo amakuru dukesha abanyagihugu bo muri izo ntara bamenyesha ko umutekano wifashe neza mu ntara ya Cibitoke niho abanyagihugu baho batumenyesheje ko mu mpera z'umwaka kuva kuri Noheli hagiye harumvikana amasasu menshi mu kibira cya Mabayi ariko ntibamenye ibera muri icyo kibira gufunga iyo mipaka bishitse mu gihe mu mpera z'umwaka w'2023 umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yagaragaje ko atishimiye umubano w'u Burundi n'u Rwanda yabishyikirije mu ntara ya Cyamuzo mu buseruko bw'u Burundi ku igenekezo rya 2019 ukwezi kwa 12 yongera abisubira mu mijambo yashyikirije Abarundi risozera umwaka w'2023
iyo migwi ihabwa indaro ihabwa ibyo kurya ihabwa amabiro bakoreramo ihabwa amahera n'igihugu bicayemo naho mu Rwanda no hanura igihugu cy'u Rwanda yuko bamenya ko babandanije barera umuntu ariko ari icinzoya bariko bari mu rwango bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu bivyo bihugu bibiri
kuva igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho cyabaye ku genekezo rya 2022 ukwezi kwa 12 mwaka 2023 ivugizo komine Gatumba intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi kigahita n'abantu 22 Burundi bwaciye butangura kwagiriza u Rwanda ko arigo rufasha imihari gwanya leta y'u Burundi leta y'u Rwanda yamire kure ivyo bitero by'u Burundi mu itangazo yasohoye ku genekezo rya 2019 u Rwanda rwamenyesheje ko atanahamwe mu buryo ubwo aribwo bwose ruhuriye n'imigwi igwanya u Burundi rwamenyesheje nyabona ko n'abagwanya b'Abarundi binjiye ku butaka bw'u Rwanda bashikirijwe leta y'u Burundi icyo gihugu cyasabye u Burundi ko ibibazo bufise byo bwanirirwa biciye mu nzira za diplomasi hakaboneka inyishu yumvikanywe ko na bose iyo mipaka y'u Burundi n'u Rwanda yongeye gufungwa na leta y'u Burundi yari yafunguwe mu kwezi kwa 11 mwaka 2022 na mbere mu gufunga iyo mipaka leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda ko rubitsa abansi b'u Burundi bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka 2015 leta y'u Rwanda mu itangazo rigufi yasohoye kuno wa kane igenekezo rya 11 yamenyesheje ko biciye mu binyamakuru yamenye ko leta y'u Burundi yafashe ingingo yonyine yo kongera kugara imbibe ihana n'u Rwanda leta y'u Rwanda imenyesha ko iyo ngingo yabaje ije kuburabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'ibyo bihugu ikaba iciye kubiri n'ibyo gihugu ciyemeje mu bijanye n'imigenderanire y'akarere n'igenga umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko EAC n'ingingo yakiriwe nabi na bamwe mu banyarwanda twaganiriye bamenyesha ko kuza abaturanye kugendereranirana bitabereye muri kino kinjana isigezemwo hari ni watumenyesheje ko yari mu myiteguro yo kuja i Burundi agashimira Imana ko iyo ngingo yafashwa kiri mu Rwanda Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
tujye noneho i Bujumbura aho umunyamakuru Floriane Irangabiye ejo yitabye urukiko mu mwaka ushize yari yajuririye igifungo cy'imyaka 10 yahawe ashinjwa ibyaha birimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imitwe irwana ni inkuru ya Pierre Cravenio nkuru
Floriane Irangabiye yarengutse muri sentare ntayinyuzwa igisata ca gasambura manzi Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi yitabye muri sentare inyuma y'umwaka urenga ko indwi imwe akatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 10 uwo mumenyesha makuru niwe yunguruje urubanza ari kumwe n'abashingwa manza biwe kuko ku bwabo icaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imigwi igwana ataco yakoze n'ahari cyo camwagiriye igihe yafatwa agafungwa haraheze umwaka n'igice ubutungane bwamwagirije kwicaha yagikoreye ku radio ikorera mu buhungiro yitwa igicaniro ari nayo yarasanzwe akorera Kigali mu Rwanda icyo gihe yafatwa yavuze ko yari yagiye mu Burundi mu manza z'umujyango abacamanza batsiguye ko mu kiganiro yacikirije kuri yo radio yahaye ijambo abansi b'igihugu ndetse yifatanya nabo kuri uyu wa kane iburanishwa ry'urubanza ryamaze umwanya urume rumara nk'uko abariyo babibwijwe rya Amerika mu minota itarenga 10 abashingwamanza biwe baseguriye abacamanza ba Sentare na Inyuzwa ko atakimenyetso na kimwe kihari cerekana icaha irangabiye yagirijwe kurubanza gwaranzwe n'amahinyo n'utunenge kw'amategeko yaho nyanzwe gucyo kuyo sentare yofata ingingo yo gufuta ubwo rubanza ndetse Florian Irangabiye akarekugwa atakirenze gusabwa abacamanza bamaze kumviriza ivyo Irangabiye n'abashingwamanza biwe bifuza bace bashira urubanza mu mwiherero urubanza ruheze abashingwamanza biwe ntacu bashimye gushikiriza abamenyesha makuru bamenyesheje ko ivyo bashikirije mu iburanishwa ry'urubanza bikwiye bongera ko kubazogira ikindi bashikirije ingingo ya Sentare na Inyuzwa imaze gusohoka ni dosye ikurikiranirwa hagufi n'amashyamwe mpuzamakungu cane cane ayaharanira agateka kazi na muntu n'akabamenyesha makuru Antoine Kaburahe atware ikinyamakuru iwacu numwe muri abo kuri mikro y'ijwi rya Amerika uyu asanzwe ari mu nama nshingwa ntwaro gishiramuye mpuzamakungu y'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporter sans frontières avuga ko yasomye neza ibyo Florian Irangabiye yagirizwa agasanga ahubwo uwo mukenyezi yarakwiye guhabwa agashimwe
nasanze ibyo bavuga ari na bimwe umukuru w'igihugu yiriko aravuga nabo nyene ubunyonyezi utungane bukora nabi agatika ka muntu katubahirizwa ni vyiza yuko umumenyesha makuru yerekana ibigenda neza ariko nacyane cyane n'ibitagenda neza kandi abariko arubaka abariko arafasha abarongozi na karenganyo gakomeye yakorewe
Irangabiye niwe mugore umwe rudende w'umenyesha makuru afunzwe muri Afrika inyuma y'urubanza kuri uyu wa kane yaciye asubizwa mibohero rya bubanza ahamaze hafi amezi atatu afungiwe imbere yo kujanwayo yabanje kumara umwaka urenga imuginga mu buraruko bw'igihugu utwa runane rw'amenyesha makuru mu Burundi Alexandre Niyungeko abona ko umuvyeyi w'utwa na tubiri tutararenza imyaka 10 azira umwuga wiwe
ikibanza ciwe sico sico muhimba sico mugasho turyane nta kindi ariko arazira atari umwuga wiwe turasubiye gusemerera ko yorekurwa agasubira mu muryango wiwe agasubira gukora umwuga wiwe
irenguzwa rya Irangabiye rije inyuma yaho mu mpera z'umwaka uheze ishyirahamwe mpuzamakungu rikingira agateka kazi na muntu Amnesty International ritunganirije urugendo imbere y'ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu c'Ububirigi ryari ryifuza ko uyu munsi atogera uwo mumenyesha makuru atararekugwa kuko ku bwaryo ariho nyangwa rikabije ry'agateka k'abashaka gushikiriza ivyiyumviro Maitre Toninkina ahiruka gufungurwa amakungu abigizemo uruhara mu gusemerera kuri mikoro y'ijwi rya Amerika uyu aheruka gusiga Irangabiye mu munyororo yibaza ko n'ubu ako kamo k'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu bya rutura kamukuyeyo gashobora kugira icyo gafashije
uruhara rw'amashyirahamwe mpuzamakungu haranira agataya kazi na muntu ni ntangire mu gukebura ibihugu bitubahiriza ku gateka ni muri iyo ntumbero ayo mashyirahamwe ahamagariwe kuvugira umumenyesha makuru Florian Irangabiye afunzwe hogwa umwuga wiwe birakwiye ko ishyirahamwe mpuzamakungu n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya hamwe n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi bakwitwararika cyane icyo kibazo nk'uko bagiye barabikora muri kahise kuri Jeo Maitre Tony Germain Nkina hamwe no ku bandi baharanira agateka kazi na muntu bahoze mu munyororo Leta y'u Burundi irakwiye kurekura uwo mumenyesha makuru kuko icyaha yagirizwa atacyo yakoze ibikoze gutyo yoba yerekanye ko ishyigikiye ubwigenge bw'ubutungane
kuri uyu wa kane bamwe muri abo bategwa akamo bari baserukiye ibihugu byabo muri urwo rubanza aha twavuga nk'abaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubufaransa Ububirigi Ubudage n'Ubumwe bwa Buraya nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika abyemeza Cyeclave ni inkuru ku bw'ijwi rya Amerika
ubushakashatsi bwakozwe n'umwigisha muri kaminuza University of Massachusetts yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umurundi Leonce Ndikumana bwasanze mu bihugu bitari bike byo muri Afrika bifite amabuye y'agaciro hari ibintu byinshi bidasobanutse mu bijyanye n'ukuntu ajyanwa hanze Professor Ndikumana yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Mudikije aratangira avuga uko ibintu byifashe muri Zambia.
So muri cyo gikorwa icyo turaba no kuraba ingene ubutaka bwa Zambia uriko burafasha Zambia gutera imbere cyangwa burafasha Zambia gutera imbere. Mu byo turaba rero turaba ingene ubutaka bwimbwa muri Zambia bushogwa hanze n'amakompanyi cyane cyane yo hanze basanga mu biharuro batanga muri leta.
Mwasanze byifashe gute aho muri Zambia?
Twasanze yuko urabye ibiharuro byanditswe muri leta yuko bivuga ubutaka bwadandajwe hanze dusanga bidahuye na gato n'ibiharuro by'ubutaka bwaguzwe n'ibihugu aho babirunze. Ni ukuvuga ibiharuro bya exportation y'ubutaka muri Zambia ntibihura n'ibiharuro bya importation y'ubutaka mu bihugu iyo babirunze.
Ibyo
biva kuki? Mu bisanzwe iyo kompanyi idandaje ibintu hanze igize exportation idandaje ibintu hanze ikaronka amadolari cyangwa amaero, ayo madolari mu bisanzwe acaza mu mabanki mbahi yaba banki y'igihugu cyangwa amabanki komersiyali yo mu gihugu. Bica bifasha igihugu kugira ngo ayo mahera niyo adacafasha kugira ngo bagure ibintu byo hanze bya importa. Kompanyi rero iyo idandaje ibintu hanze ikandika ibiharuro bitoye, faze nk'ubu yodandaza ubutaka bw'imyari mugabo akandika yuko badandaje imiliyoni amajana munani, ni ukuvuga imiliyoni amajana abiri aguma hanze kuko ntibayerekana muri banki y'igihugu. Icyo rero bica bituma bashobora kuyakoresha ibyo bishakiye, mugabo urumva igihugu kiragihombye kuko ayo madovize ntazoba gikoreshejwe mu kugura ibintu igihugu gikenewe.
Ayo madovize yaja mu mifuko y'abo bantu babikora,
ayo madovize urumva ataguma mu mifuko ya kompanyi y'abakompanyi cyangwa umuntu asanzwe ariko aradandaza hanze agaca ashobora kuyagura ibintu nabyo ntazobe agitegerezwa yamuhaye kugira ngo aze kugura ibyo bintu. Ikindi leta ikihomba ni uko nk'amatagisi yotanzwe kuri ibyo biriko biradandazwa hanze ntabakitanzwe. Ikindi homba ko ni uko iyo kompanyi imaze kuvuga yuko yadanaje miliyoni amajana munani gusa kandi yadanaje miliyaridi, ni kuvuga yuko na benefisi yayo izoba ntoyi, nicyo gituma izoshe itanga tagisi ntoyi muri icyo gihe.
Icyo kigwa mwagize muri Zambia murashyigiza no ku bindi bihugu eka murazi ko hariho n'ibindi bihugu bitunze ubutare eka ubutunzi kimeza byifashe gute mu bindi bihugu byifashe nk'uko muri Zambia ku bijyanye cyane cyane n'ukuntu ibigurishwa cyangwa ishorwa hanze usanga ibiharuro bidahuye n'ibyo ibyo bihugu byaguze byerekana.
Ibyo icyo ariko bihambaye kuko yabugira uti Zambia nicyo gihugu cyonyine gifite iyo ngorane, wabugira uti ntacyo afite izoteba itere imbere n'ingoma, ahubwo twe turabye mu kibazo tumaze kugira Zambia siyo yonyine, ibihugu byose tumaze kuraba dusanga bifite izo ngorane. Mu gitabo twaje gusohora mu mwaka uheze twasanze Afurika y'Epfo nayo ifite iyo ngorane mu byerekeye kudandaza inzahabu. Cote d'Ivoire ifite ingorane nk'iyo nyene mu byerekeye kudandaza kakao. Angola ifite ingorane nk'iyo mu kudandaza ibitoro. Muri iyi projekti turiko turakora dukora kuri Zambia, tugakora no kuri Ghana nayo ifite iyo ngorane mu byerekeye kudandaza inzahabu hanze. Usanga rero ibihugu byose byo muri Afurika bifite iyo ngorane yuko bigoye kugira ngo umenye ibyo badandaje ko ibyo bavuga ko badandaje ari byo cyangwa ko ariko barabeshya. Ese rero usanga ibiharuro amakompanyi atanga muri leta bidahuye n'ibiharuro abo babidandaza ko batanga muri leta iwabo.
Ibihugu byo muri Afurika cyane cyane ibyo bitunze ubutare mu kuzimu vyokora iki kugira ngo ibyo bibazo bituma bidatera imbere bive mu nzira?
Kugira ngo dutorere umutsi iyo ngorane hariho ibitegwa gukorwa mu bihugu byo muri Afurika iyo ubwo butaka buva, hakaba n'ibitegwa gukorwa mu bihugu byo hanze bigura ubwo butaka mu mabanki yo hanze, ayo makompanyi ajyanamo amahera mu bihugu byo hanze ariyo atiza kugira mu maguru nayo hanze ariyo atiza kugira disipline y'ayo makompanyi akorera muri Afurika. Icyofasha ni uko bogira ikintu cyitwa digitalization. Ama operasiyo yose yo muri komesa, yo muri duwani, yo muri emporo, yo muri exporo akaba ashobora kuboneka n'ingoga kandi kugira ngo tubone yuko ibiharuro byose bihuye.
Noneho ni jambo ry'ibanze ribageza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibitero biteye ubwoba byagabwe kuri Isiraheli bikozwe na Hamasi byahitanye abantu benshi mu baturage ba Isiraheli. Iyo ni imwe mu mpamvu nyinshi dukomeje kwifatanya na Isiraheli mu gukora ibishoboka ngo ibyabaye ku ya karindwi y'ukwa cumi ntibizasubire. Ibyo byatangajwe na Bwana Anthony Blinken, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru muri Isiraheli. Bwana Anthony Blinken yongeyeho ati:
Ni nayo mpamvu kandi twibanda cyane ku gutahukana abatwawe bunyago basigaye, gukemura ikibazo cy'ubutabazi no kongera umutekano w'abasivile muri Gaza, ndetse no gukumira ko intambara yaguka.
Bwana Blinken yaganiriye n'abategetsi ba Isiraheli ku mpinduka mu bikorwa bya gisirikare by'icyo gihugu muri Gaza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika yavuze ko yizera ko Isiraheli imaze gutera intambwe igaragara igana ku ntego nyamukuru yo gukora ibishoboka ngo ibitero nk'ibyo ya karindwi y'ukwa cumi ntibizasubire. Yagize ati:
Mu gihe ibikorwa bya Isiraheli bigenda bigabanya umurego mu majyaruguru ya Gaza, kandi mu gihe IDF igabanya ingabo zayo muri ako karere, uyu munsi twemeranije kuri gahunda y'isesengura rizakorwa na Loni. Iryo rizagaragaza ibikeneye gukorwa ngo Abanyapalestine bavanywe mu byabo mu majyaruguru atahuke mu mahoro.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanze yivuye inyuma ibyifuzo by'uko Abanyapalestine bakwimurwa bakajya gutuzwa ahandi hanze ya Gaza. Bwana Blinken na minisitiri w'intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu kandi banaganiriye ku bushyamirane bwo ku mupaka w'icyo gihugu wo mu majyaruguru, aho umutwe wa Hezbollah urasira isasu bya rokete muri Isiraheli umunsi ku wundi. Kuri iyi ngingo, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika yagize ati:
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikiye Isiraheli mu kurinda umutekano ku mupaka wayo wo mu majyaruguru. Twiyemeje byuzuye gukorana na Isiraheli mu gushaka igisubizo cya diplomasi cyarinda ko amakimbirane yavaho yiyongera, bityo imiryango itahuke mu ngo zayo iture itekanye mu majyaruguru ya Isiraheli no mu majyepfo ya Libani.
Mu gusoza, aba bategetsi bombi baganiriye ku kubaka amahoro n'umutekano birambye kuri Isiraheli. Buri mufatanyabikorwa wo mu karere, minisitiri Blinken yahuye nawe muri uru ruzinduko, yavuze ko biteguye gushyigikira igisubizo kirambye cyarangiza burundu imvururu zabaye ndanze kikanaha umutekano Isiraheli. Ariko kandi bashimangiye ko icyo cyava gusa mu buryo bwatekerejweho ku rwego rw'akarere, burimo n'inzira iganisha kuri Leta ya Palestina. Bwana Blinken yavuze ko izi ntego zagerwaho ariko mu gihe gusa zijyanishirijwe hamwe.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbibutse nshuti z'Ijwi rya Amerika ko iyi hari radio yanyu ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Naho mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Kuri interineti mudusange kuri www.radiotv.com. Tujyo kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Nshuti banywanyi, ibiganiro radio ya Ijwi rya Amerika yabateguriye kuri iyi saha na habihumurije. Mwakoze rero kubana natwe, kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira. Bakoze bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije afatanyije na Etienne Karekezi. Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi. Naho kuri mikoro nari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose.